Murumva ijwi rya Amerika. Ubu radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 17 ahubwo muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbahaye ikaze mwese kuri uyu mugoroba mwumva radio yanyu ijwi rya Amerika
Iragi yadusigiye ubumwe aha muri community ya Muhanga abantu twese turi urunani yaba imigambwe nyuranye kaba rero ubwoko bunyuranye bose hageze ko dukora igikorwa tuca hamwe
uwo ni Remo Sindabizera musitanteri wa commune Muhanga mu ntara ya Kayanza mu majyaruguru y'u Burundi aravuga kubyo abanyagihugu arongoye bumva umurage w'umuganwa Rudoviko rwa Gasore wibukwa uyu munsi kuja 55 amakuru yo kuri uyu mwanya aribanda cyane kuri uyu munsi mukuru wo kwibuka iyo ntwari izwiho kuba yarageje Burundi ku bwigenge ku kwikukira ni mu kanya gato mu biganiro byacu kuri rya Amerika mwese ndabararitse kugirira ikigongwe ni imbabazi ababagiriye nabi nibwo butumwa umwepiskopi mukuru wa diocese gatolika ya Bujumbura yahaye abanyapolitiki b'Abarundi ni mu gihe hari imisa yo kwibuka no guhimbaza imyaka 55 ishize wageje Burundi ku bwigenge ku kwikukira umuganwa Rudoviko rwa Gasore yatabarutse ni inkuru yategura mugenzi wacu Evariste Zikobanya nk'akurikiranye uwo muhango
Inkuka y'imisa nkuko vyama niyo yatanguye ibirori umwongere wa diocese nkuru ya Bujumbura yibukije abitavyo nkuka y'imisa harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkuru nziza igituma buri mwaka bahura bagasenga
twamaze kuranira ngaha hamwe ingoro y'umukama n'uyu munsi nyene turagarutse kuko twamaze dukenera kubwira umukama biri mu mitima yacu kugira ngo dufashe kubona inzira ikwiye ko cyangwa kugira ngo ibyo byashyize n'ibice biragaruka
nkundi rero ndabigarutse ko gatoyi ndaze ko muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane biri kubirara mu gihugu cyacu cyangwa mu n'ibihugu byerekeye Burundi bwacu ariko nkundira ngaruke kuri ibi bisomwa nibyo mbona bimbangukiye ibisigaye birandengeye naga kubesha
mu bisomwa byasomwe muri iyo nkuka y'imisa byagaruka ku rukundo no kurekurira abandi ku vyaha baba bakoze umwepiskopi Evariste Nguyagoye yishimikije ku nyifato ya Yesu Kristu yarekuriye abariko baramubamba ku musaraba yabajije abanyepolitike bari mu nkuka y'imisa ico bakoza abansi babo
ariko Yesu Kristu ari ijambo yatubwiye ikomeye riboye riturengera rituremera hamwe yagira ati yaguye uwo muzingi w'abantu tugeza kubonamwo bagenzi bacu ashiramwo abanzi aha rero abantu benshi muri mwebwe mureba muri politiki umwanzi sinzi icyo umukozi kugira ngo kumufuta ukamukura aha ni muri politiki mwe murabizi ariko kuri Yesu Kristo ko ariwe twaje dusaba atubwira ati kunda n'abanzi banyu Jambo riremere, jambo riragoye, ariko turabakristu ndabisabye cyane cyane bahaga baza gusangira, ntibaze kugaharara, baze kuko babyemera.
Abadasigana bo mu mugambwe Iprona kwa Gasore yaturukamwo, nabo nyene bibuka iyo myaka irangiye imboneza yabo igandaguwe Abel Gashatsi arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona asaba Abarundi kugenderira igihumbumwe basigaranywe na Rudoviko rwa Gasore abasaba kandi kwima amatwi abo bose bifuza kuja ku butegetsi bakoresheje igikenye atera kama Abarundi n'abadasigana kwitura umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi bakanirinda ababacanishamwo mu kurindira ku umurwi urangiza igikorwa cawo
turavye ibiriko birarangurwa mu vya politike muri kino gihe mu gihugu cacu umugambo w'abadasigana Iprona usavye abadasigana ko bokwitaba ari benshi ibikorwa vya wa mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi kandi urahimirije ababuza babo n'ivyabo mu makuba yashikiye igihugu cacu muri kahise ko bokwitwara muri uwo mugwi umugambo w'adasigana Iprona usaba Abarundi bose kuguma bafatanye mu nda bakima amatwi inyigisho za politiki zibahamagarira gucanamo mu kurindira ibizova mu gikorwa cy'uwo mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi
ibirori byo kwibuka umugano Rudoviko rwa Gasore yaharaniye intayi kwikukira ku Burundi byarangijwe no gushira ingore z'amashurwe ku ntatemwa yiwe iri ku musozi ivugizo muri zone rohero ya commune Mukaza mu gihugu hagati ibirori vyabereye ku migwa mikuru ya makomine nkuko vyatangajwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanya nka kuri iyo nkuru. Iyicwa ry'umugarongo wa Ludovico Rwagasore kandi ryazengereje cyane abarundi benshi cyane cyane abari bamuzi ku buryo bwa hafi. Mu makuru yacu yo kumanywa uyu munsi twababwiye uko mubyara we wa Rwagasore Esther Kamatari amwibuka nuko abona umurage we. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho undi mu bandi bantu bari bamuzi bya hafi banakuranye yaganiriye na mugenzi wacu Fidelite Ishatse uwo we atuye mu ntara ya Bururi.
Rufungo mu ganwa Ludovico Rwagasore abarundi nkabo twakubiswe ni kuko
uyo ni Semabaya Silver numutamo imyaka 81 igihe urugamba wo kurondo kwikukira ku Burundi gwatangura mu myaka y'igihumbi 1960 iri mu gwa basore b'imiyabaga bayoboka umugambi wa Ludovico Rwagasore
bari ico bita muri icyo gihe la jeunesse nationaliste Rwagasore twari le leader nkuko hari muvema abo ngwimbonera kuri bigize bitego natunyima ya Rwagasore twari uko tukamukurikira pe tukarara mu makarikase hari ya igitega
Simba ya Silver twamusanze kurugiwe kuri metero nka 3 uva ku mugamo kw'inta ya Bururi ni umuntu w'igihugu cy'u Burundi uri yarongoye gwaruka ruyoboka Rwagasore mu ntazi y'umuntu w'igihugu cy'u Burundi zanze mu ico gihe zedikisa tugusa ari turutana uri na makamba urupfu rw'incungu kwikukira naho gwabacivutu bari basanzwe bazi ko bayoboka ariko arahigwa nacyo cyatumaho yaje hose ugarukora umuyoboka rugaragaza kumukingira. Simba ya Silvia yaduhaye akarorero kingene mu ntera buru rwaruka ruyoboka Rwagasore rwahubije abazungu ariko baramurondera
bamurondera ngo bamwice nguko abandi baridere bari babishe barumumba abandi arudahigwa n'abandi natwe tukamenyekeza rero tukarara mu makarikase n'abari nko muri vira ari nk'ahandi gutyo.
Nuvuga
ko ahantu hose yashika mu ntara. Baba abanyagihugu bose baba bateguye ubugeni umwana w'umwamato akakomerekera twarabarereze nuko umunsi umwe araza nahi Bururi tumunyegeza hakwitaba kandi arashikije abazungu turahura ngo duhure ngo nta Rwagasore ngo iyo ko tukasi Rwaga tuti niyiwe ngo none ntawe muboye tuti ari mu yindi ikiye hariya mu rumonge turahura turabahubisha abazungu bashya bajya gutonda hariya baramurondera baramubura.
Uyo yahoze ari mu gwaruka rero ku muganwa zivuga Rwagasore ni umukukuru k'umwuga wo kwigisha yarize mu ntera ya Gitega kuri yeneje muri ico gihe umuganwa zivuga Rwagasore nawe nyene niho yiga ku bwa Semba ya Silver Rwagasore kuva kiri umunyeshure yamye ari umuntu w'intore
yari umunyeshuri turasapra agatako akaba umunyakigongwe twebwe abasportifu naho waza muvuye muri kurusu banywera icyayi ku ya 13 kwa juma agasanga bamaze kumuseriva nawe yaravuye muri sport akabona uja kuyakabira yarafata icyayi rwo bakaguhereza agaguhereza bakasubira bakamuseriva baswaye ari kazi
nawe yaraciye bugufi Rwagasore yari umuntu arinda bikabonekera ku kugene atareza amaboko umurezi w'umuzungu amusomborokeje
hari n'umuzungu yamuboneye Rwagasore nawe yakora byose ariko arakubura mu matoilette umuzungu atamwiyumvamo araza amutera ikirata inyuma Rwagasore ngo hariya mu matoilette arandura agira Rwagasore n'ishavuna kandi aravyuka ya muzungu Rwagasore fata wa mukoropesho yarafi aho umukubita kwa umukubita le professeur bahazungu bacha barakorana none uwo mwana rero ni bamwirukane hanyuma n'abanyeshuri bamaze guca ubwenge barahaguruka bati ntiyirukanwa yo kwirukanirwa iki niwe yagiriwe ikosa nyamuzungu bacha bamuhamitasiyo yo kuja rusambo Rwagasore asigara hano.
Semabaya Silver ni mu Barundi bagize uruhara muri politiki ya kahise cyane cyane Burundi kuko barondera kuyikukira ariko kubijyanye na politiki ya none mu gihugu cy'u Burundi nta kibazo na kimwe yashimye kutwishura mu byo twamubayeje byose.
Wa musoma hibyo kubana Rwagasore kuvugana nawe uravye abanye politiki ubu dufise mu Burundi ubone cyo bahuriye ko ari igikicyo batandukaniye ko ni igiki
kese yo difficile a répondre mon vieux tangra fardo Rwo ko mugomba mvuge byose ariko nukuri sinovuga no secret no have bikamwahaye nukuri kurazigwa muje murabimenya nukuri kurazigwa burya
ibujumbura Fidelite Ishatse ijuri rya Amerika.
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru yacu yibanze cyane kuri uyu munsi wo kwibuka umuganwa Ludovico Rwagasore n'imyaka 55 ishize. Ibirori byabereye mu gihugu cyose muri komini zose z'u Burundi. Mukanya twari turi Bujumbura tuvuye i Bururi ku muntu wabanye cyane na Rwagasore, none mu ntara ya Kayanza muri komini Muhanga. Ibirori byo kwibuka imyaka 55 irangiye umuganwa Ludovico Rwagasore yishwe byabereye ku mutumba wa Gisara, ni ku rwibutso, no kuvuga urwibutso rwahahoze ari inzu umuganwa Rwagasore yabayemo. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye uwo muhango.
Ku mutumba wa Gisara muri komini ya Muhanga y'intara ya Kayanza niho hari icibutso cahahora haba umuganwa Ludovico Rwagasore. Ico gihe hari hakiriye ku ntwaro ya cami incungu y'ukwikukira ku Burundi, ikaba yatwara intara ya Butanyerera. Ni intara yarigizwe n'uduce tw'intara ya Kayanza, Muramvya na Gitega. Ahahoze hari inzu y'umuganwa Ludovico Rwagasore yabamwo, ubu hari icibutso ciwe. Niho habereye ibirori vyo kwibuka imyaka 55 iheze agandaguwe ku rwego rwa komine Muhanga. Abakurambere bo muri komine ya Muhanga bavuga ko yari umutware mwiza, yashiye imbere urukundo n'ubumwe.
Aha ni ku mutumba Gisara, ariho hari Butanyerera aho umuganwa yabaye Rwagasore. Yari umutware w'intungane, umutware w'umutima w'ikigongwe, umutware yiyegereza abantu bato bato, eka nta n'umwe yakumira. Rwagasore yahora atubwira ati nimunkurikire, ati sinzi abatamarudu. Abahimiriza ati kuva ubu abantu bose nibakundane, baba umwe, barushe kuza baracanamo.
Ni ukuri yari umuntu ameze neza, yadutwaye neza rwose. Wowe ntiwumva ko ndiko nakubwira nti nuba bamwishe baratubwiriye nabi rwose, kuko iyo batababo ubu tuba tumerewe neza.
Abanyagihugu bo muri komine ya Muhanga bagize amahirwe yo kubona Rwagasore, baramushingira intahe ko atariwe yasize iragi ry'ubukoko mu Burundi.
Ariko mu nyuma haciye kugera n'ubu haduka ubwicanyi bw'akahomeranwa butigeze buboneka ku isi. Yavuga ati twese dukundane tubumwe, ibara ricari kumarigwa gushika ubu. Nibyo bintu bitangaza twebwe mu gihe cy'uko tubona abene Burundi kutubyana twirukana mu nk'ibikoko, tukabona yuko uwo mutima w'ubukoko waje atari wo yawe dusigaranye.
Ikindi incungu y'ukwikukira ku Burundi yari yashize imbere ni iterambere. Ababa ahahoze hitwa mu Butanyerera bavuga ko igandagurwa rya Rwagasore ryabasubije inyuma mu iterambere.
Yabategurira kumererwa neza, gutera imbere, kuzana amakoperative, kubaka ibintu by'amashyirahamwe byaciye bijyana na urumva abamwica bashaka ko ibyo bintu bihapfa bitazoboneka. Nta na kimwe cyasubiye kuboneka. Rero
twebwe twasigaye twipfumbireje, hanyuma amajyambere agomba kutugirira amwamwe akashobora kudusiga.
Remundo Sindabizera, musitanire wa komine Muhanga, avuga ko ari iteka ntangere yatewe mu gutwara ahahoze harongowe n'incungu y'ukwikukira ku Burundi. Avuga ko muri komine arongoye batarota badohoka kwiragi yabasigiye.
Twebwe kubona tutwara aho umuganwa yabaye na kamwemwe gose, ibyiyumviro byiwe biradufasha kugira dushobore gutwara komine neza. Iragi yadusigiye ubumwe. Aha muri komine ya Muhanga abantu twese turi urunani, yaba imigambwe inyuranye, yaba rero ubwoko bunyuranye, bose hageze ko dukora igikorwa tuca hamwe, ntituraba nakafise ubwoko ubu buriya buriya, kuko tubikorera hamwe kugira duteze imbere komine yacu.
Umustaniro wa komine Muhanga avuga ko bategekanya kugira iratiro ikibanza umuganwa Ludovico Rwagasore yahoze abamwo.
Iki kibanza twise kukiteza imbere rwose, kucamamaza haba mu gihugu hagati canke hanze, kugira bazize baraza kuraba aho umuganwa yigeze kuba.
Hari n'abandi batashimye kuvugira kuri mikro yacu, ariko bashikirije icifuzo cuko ico kibanza cohabwa gakiro gusumba uko cahora. Babona ko byo bavyiza ku munsi nk'uyu ibirori byo hagarikirwa n'intumwa zidasanzwe ziba zavuye ku rwego rw'igihugu. Ku mutumba wa Gisara muri komine ya Muhanga, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda. Jende mgisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'umwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibutse mwe mukomeje kutwumva namwe mugitangira gufungura ama radio yanyu ko iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro netse yene karekezi. Ejo kuwa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yemeje umushinga w'itegeko ukura u Burundi mu masezerano azwi ko ari ay'i Roma ashyiraho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rukorera he mu Buholandi. Nyuma y'amasaha make iyo nama imaze kubyemeza, abasenateri nabo b'u Burundi bafashe icyemezo cyo kwemeza uwo mushinga w'itegeko rikura u Burundi muri ayo masezerano. Mu kiganiro cyacu cya muri isanga uyu munsi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiye abashingantahe babiri b'Abarundi b'inararibonye ku bijyanye na politiki mpuzamahanga ndetse na diplomasi. Abo ni ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye na ambasaderi Edouard Bizimana, basobanuye uko bumva kiriya cyemezo cy'intego nshingamategeko y'u Burundi aho gishobora kugeza u Burundi. Turatangira muri uyu mwanya twumva ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye uko abyumva.
Murakoze. Jewe maze iminsi itari mike mbakorera mu by'u Burundi, mwavuze ize nakoze i Burundi ariko hashize imyaka 20 ntari Burundi, narakoreye muri iyo minsi rero nkaba ndi muri retraite. Izimvo rero ngira sindabishimikaho cyane rwose, kuko ishasha ndabyumva nk'abandi ariko ngira leta yobije izimvo zayo zo kubitegera. Icyo mbona mfise kwa makenga nico u Burundi bwokunguka mu kuva muri iyo sentare, niho mbona hari ikibazo kigoye. Naho nyine leta ikaba ishinzwe kubwira Abarundi inyungu dukuyemo cyangwa inkurikizi zokurikira igihe twova muri iyo sentare kandi niko byagenze. Hanyuma nk'uko maze ndabyumva tukava no muri mu nama nkuru ya ONU yerekeye iteka rya zina muntu. Nibaza rero u Burundi ukuyemo iki, u Burundi buzoja hehe muri icyo kiringo igihe buvayo burundu ukava no muri iyo nama nshinga muri iyo nama nkuru y'abateka zina muntu ya ONU. Naye handi mvozo noshobora kuzivuga kuko simfise expose mu byinshi bagize muri asamble, ariko mbona ko ingurikizi kumbure zishobora kugora Burundi nk'u Burundi. Aho niho mbona noshobora kuvuga naye handi ngira ambasaderi wimoskwiye tubwira imvo uko ziri. Ariko cyane cyane igihambaye niyo tuje.
Ego ambasaderi Gamaliel, mu gihe koko iyo sentare yoba yumviriza uruhande rumwe eka yashimikiye ku makuru ahabwa n'abatavuga rumwe na leta, leta yoba ivuga busema.
Sindabizi neza ko sentare iramara kumviriza abantu i Burundi. Nibaza nko aho twari tugeze umenga ko ndabizi habaye itohoza y'ivyabaye kuva itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015. Sinibaza ko sentare irumviriza uruhande. Icyo nibuka mu minsi eze batubariye ni uko hari umurwi wa ONU wagiye kutohoza i Burundi ugatanga raporo y'ivyabaye, niko iragiriza cane abari muri leta. Ariko kumbure ngira ngo niyo baronse akanya kubonana n'abari muri leta nabo nyine ngira barashikirije ibindi abandi bakoze. Nibaza rero yuko abagize ankete bo kwihoza ibindi babashyikirije muri icyo gihe, nibaza ko babareza karindwi. Aho nyine ngiraca urubanza mu nama yashinze yuko izo ankete zobandanya umwaka wose gushyikiriza abantu bose bakoze icyo kiri Burundi aho bava hose ataho yegamiye kuko uwica ntaba yegamiye ibyo rero nibaza yuko hari ibindi batashikirije ziza ziza nibaza ku Burundi abafite icyo bashikiriza bose batashoboye gushikiriza bo byikiriza muri bankete kurikira
ego ambassadeur Edouard Bizimana namwe ubwa mbere na mbere imbere yuko mutubwira nashaka mutubwire kumugira icyo muvuze kumvo zatanzwe na leta ku ngingo iri kwirafatwa muri kigi
ndabanje kuramutsa mukurambere ambassadeur Gamariel ndaramukije ariko baratumviriza bose hanyuma nifatanya kandi n'abari mu Burundi twibuka umuganwa rwa bikorwa abasore navuga nti umunsi mukuru mwiza kuko n'umunsi mukuru utwibutsa ibitari bike hanyuma ngarutse kuri icyo kibazo mwabajije imvo zatanzwe na leta nibaza ko ari imvo zitomoye kuko buriya nibaza ko bazize cyane bararaje barafite igituma umukuru w'inama nshinga mateka yabivuze ibitari bike nibaza rero ko izo mvo atawo zigaruka ko ziratomoye hanyuma igikuru nivuga yuko nibisanzwe kuva muri iyo shyirahamwe nibisanzwe cyane kuko igihugu cinjiramwo ku bushake ishobora kuva nko ku bushake
inyungu danzo zirihe
gusukuriya abantu ko igituma kivuyemo
ego me ambassadeur Edouard Bizimana inyungu nazo nizihe urundi buvuye muri iyo sentare
mu bisanzwe muri ivyo byose ni kuraba inyungu igihugu cyari gifitemo nizo coba zihombye kivuyemo muri ibi bintu bijanye na n'imigenderanire n'andi makungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu hari ibintu bihambaye cyane ngenderwa ko ico bita ubungane bw'ibihugu mu bijanye n'amategeko legalité juridique des états hanyuma hakaba ibintu byo kubahana respect mutuel hanyuma hakaba rero n'inyungu inyungu nazo rero igihugu kigiye mu korano mpuzamateka ni ukuvuga yuko kiba gifise ibintu bikurikirana kibona kiti nzokunguka mibi nzohomba ibi mugabo ivyo byose rero bigafatira kuri kubwubahane hanyuma no kutavogera ukwikukira kw'ico gihugu ivyo byose rero nibaza ko biba biri mu bituma igihugu cinjira mu ishirahamwe canke kirivamwo muri ico gihe ubu turaje muri afurika suburundi bwonyene bwidogera iyo shyirahamwe mpuzamakungu ibihugu byinshi byo muri afurika byagiye bidogera hanyuma bidoga kubera iki kubera uravye ingene rikora mu bisanzwe ibihugu bya afurika muri iyo shyirahamwe ni igize 42% ni ukuvuga ibihugu 34 kuri 224 hanyuma turavye nico bita enquete preliminaire bijaje kurondera amakuru ibihugu byo muri afurika biri ku rutonde ni 4/10 harimo Burundi harimo Nigeria harimo Gabon harimo na Guinea hama turavye aho ibihugu bimaze kugiramo enquete ni ibihugu 9/10 byose byo muri afurika murumva rero
ariko hari n'abavuga ko muri afurika ariho bakunda kuba icyozwa ry'agateka kazi na muntu kandi ivyo birigaragaza niho haguri ingwano ico nikishobora kuba icyumviro cy'ukuri akanya amasogonda 20 turafite abanywanyi wa radio ijwi rya amerika ambassadeur Edouard Bizimana
oya ivyo sivyo nibaza ko atari ivyo urabona afurika bamwe bayirenganya bayifata kutari ko kuko nubwo birahiwanya karamye ne abirabure biba baricwa bazira ubusa aho iyo sentare ibayamiye kubikoreramo hanyuma rero ikindi umuntu yovuga ni uko mbega kubera iki ibihugu bitanasinye iyo ntuzi iyo ayo masezerano bitanayo arimwo biba ari byo byota agatutu abandi ibindi bihugu kivuze ngo kindavuyemwo canke ndinjiye kubera icyo umuntu aca yibaza igituma
icyo kibazo icyo kibazo turakigaruka ko ariko nashaka mpe ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika bariko barumviriza iki kiganiro turi kumwe na Alfred muri weneza muri hehe Alfred
mu Rwanda Kigali
murafite ikibazo murafite cyumviro muwaza abashinga ntahe twatumiye
ndafite ikibazo
duga ku ijambo
mbanje kubasuhuza mwebwe abanyamakuru b'ijwi rya Amerika namwe batumirwa mwadutumira uyu munsi noneho mu gutangira ikibazo cyanjye uko murabizi ibihugu bya afurika muri iyi minsi nibyo birimo biragaragaramo ingwano cyangwa se wenda gonyanga kateka kazi na muntu noneho kwagaruka ku nshingano za rwa rukiko ni ugukurikirana abantu bose bahonyanga gateka kazi na muntu cyane cyane abakuru b'ibihugu kuko ari babatubasha bukomeye cyane ku baturage noneho wanareba muri Afurika uyu munsi abaperezida benshi bari kwitwaza manda ebyiri bagashaka kuyobora manda zirenze ebyiri kandi wenda itegeko bw'ishinga ariko ribiteganya noneho bareba amakosa barimo barakora bitewe n'uko abaturage ariko batabishaka noneho bagashaka kuva mwa rwa rukiko noneho nkibaza nti ese niba namuka bavuye mwa rwa rukiko ibizabibahaye noneho uburyo bwo gukora ibyo bishakiye akaviyeretinga droit de l'homme ugasanga uburenganzira bwa muntu burahazahari.
Urakoze Alfred reka duhe ijambo Moses mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mubaza abashinganye twatumiye
icyumviro kubera ko cyane kamandira mu cyo batumire nongere ntungurutse ku bintu byiza ahubwo burundi barayifata abo yo ko ku bwanjye mbona nyine ngani cyeka garaji yanditse ko arabwashimye kuva mujya mujyango ugerageje kuraba kenshi na kenshi ego abwa nti atige kaba yahonywa yahonyanga mugaso nda ko nibaza neza ko Afrika ariyo yonyene yo honyanga amasezerano cyane agate yakagira muntu yonyene cyagize kuraba nko muri America n'igihe basanga ba mugabo nk'umuperezida dufata nka karore nko muri America iyo nka karore nko kwigize za ko nka Donald Trump yavuye yuko n'umwe abantu birabura cyufate nka Trump atazo kujya muri America nito kinago cyo gukurikiranwa cyane nyuma y'amajyaba y'amatora ako iyo cyo cyabaye muri Afrika iyo kiza kuba cyabaye muri Afrika uwo muntu yari gukurikiranwa na cyane cyane ariko dufata nk'icyo cyabaye muri Amerika dusanga ari ikintu cyabaye nk'akabizwe n'ingoma
Moses murakoze aha muri Amerika ariho amateka avuga ko umuntu ashaka gushikiriza icyumviro ciwe ico cyumviro kishobora kuba kidashimwa na bose udafashe ingingo ityo zagateka kazi na muntu nibaza ko amateko aha uburenganzira abantu bwo kushikiriza aho bahagaze ku bibazo bitandukanye ariko reka duhe abashinga nahe ijambo reka dutangure kuri ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye agira ico avuze ko byashikirijwe na Alfred na Moses basa n'abatavuga rumwe kuvyerekeye ngingo yafashwe na leta y'u Burundi ambassadeur Gamariel Ndaruzaniye
murakoze nababwiye yuko kumbure ibiri mu gihugu ubunyene ntabifitiye ubumenyi bukwiye ariko sentare mpuzamakungu yashinzwe kuko hari habaye ibyaha bikomeye cyane cyane mu bihugu byari byaguye mu isenyuka ry'ibihugu by'u Burusiya na URSS hakaba no muri Afurika hari ingwano nyinshi zitari zifise amategeko ahana izo byaha nicyo gituma habaye inama mpuzamakungu CPI muri Ibuka yagikurikira Tribunal de Yugoslavie ikurikira tribunal y'u Rwanda haba niya kera yo mu ngwano isi yose ya kabiri tribunal de Nuremberg
kaduhe n'ijambo ambassadeur Edouard Bizimana ku bibazo reka n'ivyumviro vyashikirijwe ivyumviro bisa n'ibitandukanye gatoyi ku kuntu babona iyo ngingo Alfred na Moses duga ku ijambo ambassadeur
rero murakoze cyane nagomba ndamutse abo banywanyi baturamukije Alfred na Moses hanyuma nagomba mvuge yuko mu bisanzwe turafite ukuntu abanyafurika na twese tugomba kwikengera twagomba kumva yuko abadutwara badakunda abanyagihugu ukamengo abanyamahanga nibo bakunda abanyagihugu gusumba icyo kintu nibaza ko twokivako cyane kuko yarabonetse yuko atari byo.
Turabashimiye abashinga ntayo ko ari babiri ambasaderi Gamariel Ndaruzaniye na ambasaderi Edouard Bizimana kuri mikoro mugenzi wacu Frederic Nkundekije mu kiganiro muri isanga mukanya kashize abatwumva mwese twongiye kubashimira mukomeza kandi kumva radio Ijwi rya Amerika hari Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese umugoroba mwiza.